Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri bene za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 18 ukwezi kwa 12 mwaka 2017 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda muri kumwe na Frederic Undikije. Busi wakabiri indwi uheze niho Perezida Burundi Pierre Nkurunziza yatanguza icese ibikorwa byo gusigura ibijanye n'itora referendum ryo kwemeza cyangwa guhakana ingingo yo guhindura ibwirizwa shingiro. Perezida Nkurunziza yavuze ko atari ibwirizwa shingiro ryose rizohinduka. Yatangaje ko mu bintu bizohinduka harimo ingingo zataye gihe, hakaba kandi hazokongerwamo amategeko yo gukingira imirwi y'abantu bari kurushi. Mu zindi ngingo yavuze zizoba ziri muri iryo bwirizwa shingiro shasha ni ingingo zishira imbere y'ubwigenge bw'igihugu, amasezerano mu vyerekeye agateka kazi na muntu, hamwe n'amasezerano hagati y'ibihugu mu vyerekeye guhanahana abagirizwa ibyaha baronderwa n'ubutungane. Hari kandi ingingo zerekeye umutahe w'igihugu hamwe n'ubutunzi, ibijanye no kwinjira no kuguma mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'umuseruko, hamwe n'amategeko agenga igihugu mu kiringo kiri hagati impinduka ibwirizwa shingiro. Ikindi kintu kiri muri iryo bwirizwa shingiro rishasha rizoshirwa imbere abanyagihugu n'ibiringo by'umukuru w'igihugu bizova ku myaka 5 bikaja ku myaka 7. Abanyapolitike ntibavuga co kimwe uyu mugambi wo mu guhindura ibizwa shingiro. Mu gihe leta y'Burundi ivuga ko hari ibikenewe guhindurwa, hari n'abanyapolitiki bavuga ko ubu atari gihe nyacyo cyo gufata umugambi nk'uyo. Mu kiganiro muri sana cyo munsi twatumiye abashinantahe bakurikirana hafi politike y'Burundi kugira ngo batubwire ukuntu babona uyu mugambi wo gusaba abanyagihugu gutora cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro ishasha. Turi kumwe na Tassien Sibomana akaba ari umuvugizi wa UPRONA itemewe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati muri iyo neza. Mushikiranganji Tassien Sibomana,
mwiriwe neza Federico, mwaramukije kandi abarundi n'abandi bose baba bumva Ikirundi bariko baratwumviriza.
Mwakomeye?
Ego
batura hende nabuke kandi umushya ntayi Alain Diomède Nzeyimana akaba ari cegera cyo muvugizi wa presidency y'u Burundi, ariko nibaza ko ashobora kuba yafatiriwe. Turi kumwe kandi mu kigihe numu umushya ntahe Eric Seyumba akaba ari umukuru w'ishyirahamwe gishinze guhindura ingendo mu rwaruka rwa Afrika rukishije mu bikorwa JAP. Mwiriwe neza umushya ntahe Eric Seyumba.
Mwiriwe neza, ndaramukije n'abarundi n'abandi bose bumva Ikirundi bariko baratwumviriza. Hanyuma nitwa Eric Nsengimana.
Nsengimana nibyo. Murakomeye Nsengimana?
Turakomeye, turashima.
Yego, reka tutarinze kubatesha akanya dutangwe kuri mwebwe mushana Tassien Sibomana. Uyu mugambi gukoresha referendum yo guhindura ibwirizwa shingiro mwabakiriye gute ku ruhande rwanyu?
Murakoze. Mu bisanzwe umugambi ntitwawakiriye neza kubera hariho ibituma bikuru bikuru n'ibindi bisanzwe bituma tutawakira neza. Ubwa mbere hoho ibwirizwa shingiro dufise rigenga igihugu ubu ni igice kimwe mu bice bihambaye by'amasezerano ya Arusha yatumye Barundi basubira kugira umwizero kubana neza, umutekano n'amahoro bigasubira kwikiyongera. Kugira rero urihindure nuko abateye igikumu kuri ayo masezerano bose, harimo mbere n'abasinya amasezerano yo guhagarika intambara barimwo, kugira babanze kuvugana mbeho hindugwa iki turaze ica amasezerano y'Arusha yamariye igihugu n'ico yobandanije akimarira. Ico ni cya mbere. Cya kabiri nuko mu ngingo y'199 y'ibwirizwa shingiro bivugwa neza yuko atantu mbere yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro yofatwa mu gihe iyo ngendo ishobora guhungabanya ubumwe bw'abarundi, umwumvikano w'abarundi, kunywanisha abarundi, mu gihe iyo ngendo ishobora guhonyanga inzira ya demokrasi twafashe, mu gihe ishobora kugirira nabi ubwigenge bw'u Burundi no kubahiriza imbibe z'igihugu. Ibyo nabyo mukaba muzi ko amagume tumaze mu minsi yatumye abarundi ndiri harimo n'abanyapolitike n'abarongoye amashyirahamwe adaranirize ibyiciro bya politike harimo n'abamenyeshamakuru bahunga igihugu. Guhindura rero ibiza shingiro muri ibi bihe byategerezwa kubanza kuraba ko bidahonyanze iyo ngingo y'amajana 299 twebwe ku bwacu birayihonyanga koko. Icya gatatu mu bituma bikuru bikuru tutabyemera nuko turi mu biganiro by'Arusha. Ibyo nabyo bikaba byazanywe no kutumvikana ku iyubahirizo ry'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro yabyaye. Tukaba twari tuzi ko impera n'impera uko duhejeje ibyo biganiro tuzoza dusubiye kubona kuma ingene ayo masezerano yobumbatirwa n'ibwirizwa shingiro ryayavuyemo bikubahirizwa ahubwo bikarushirizwaho gushyirwa mu ngiro uko byarubu. Ibyo rero bitatu bikuru bikuru biradutuma tutaraje no mu idonido ry'ibyo bashaka ko bihinduka biradutuma twebwe tuvuga tuti ntiwariwe mwanya siko byategereje kugenda.
Eta siyansi yubona hariho abanyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bavuga ko hariho ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro zataye igihe izo ngingo ntizikwiye guhinduka.
Ibyo se abari ku butegetsi gusa na twebwe turabona yuko hariho ingingo zishobora guhinduka kandi ibyo murabizi. Si ubwa mbere icyo kibazo kivugwa, si ubwa mbere intumbero yo guhindura ibwirizwa shingiro ifatwa. Murazi mu 2013 kuri icyo kibazo cyakuze gushika n'aho hagigwa inama yahuje inzego zose z'igihugu igahuza imigambwe yose yemewe n'amategeko, igahuza amashyirahamwe ategamije icya bya politiki, agahuza amashengero n'abandi bakagira inama ikomeye imigwi yarongorwa n'abihebeye Imana kugira berekane ko atabo bahagaze gushikaho bumvikana ku byohinduka. Mugabo nticabujije ko ibyo bitabwa mu kabati hanyuma bakajana ibyo bashaka mu nama nshingamateka tukagira Imana bikananirwa kubera amajwi asabwa atashoboye kuboneka. Ibyo rero nicyo kibazo nariko ndakwishura. Ibyo hinyanyugwa ni bike kandi ibyo nta maruru byari gutera nicyo gihe bari babyumvikanye ko mugabo turaza kubishyika ko sibyo kumbure bakeneye guhinyanyura intumbero n'iyindi.
Mushantare namwe Eric Nsengimana, mwakiri gute umugambi watangajwe wo guhindura ibwirizwa shingiro?
Twege mwishyirahamwe Mpananira Amajyambere Ajas, umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro twawakiriye neza, na cyane cyane twawakiriye neza dushingiye kuki ukuntu ibwirizwa shingiro ryahora ryagiye ritera inkari mu mwaka w'2015 abantu benshi bagapfa abandi bakangazwa kubera kutumvikana ku mategeko agenga igihugu. Hanyuma twege turavuga tuti mbere turi n'umuntu basabye twandisha makete atandukanye tuvuga ko boneka ibwirizwa ritomo oye ibwirizwa abarundi bose biyumvamwo ibwirizwa usomye atamategeka avuguruzanya umwe adashobora kuvuga ukucanye kuriya. Hama twege mwishyiramwe Ajap tukavuga tuti dusomye rino bwirizwa rishasha tubona integuro y'ibwirizwa rishasha turabona ko byukuri utwo tunenge bagiye baradukuramwo kugira ngo umurundi wese ashobore kuyisangamwo kandi tugire ibwirizwa bidaciye ku binyamategeko.
Hari ikibazo
bidaciye ku binyamategeko cyangwa umwe ashobore kugira kuryumva uko arisha agishakiye kandi bishingiye ku mategeko nyine yanditse.
Ibibazo
nashaka mvuge gato ku byo umugenzi wanjye turi kumwe mu kiganiro ariko aravuga, na cyane cyane avuga ko ibwirizwa ryari rishingiye ku masezerano y'Arusha yatewe ku gikomo kwa 2008 Nyandagara mu mwaka w'2000 n'amasezerano yo guhagarika intambara. Nkamenyesha n'abarundi n'amakungu ko bariko baratwumviriza ko niri nyene naryo nyene rishingiye kuri ayo masezerano, kuko uravye ni naco batanguriye ko bavuga ati twongeye kwiyemeza gushira imbere amahoro ugusubiza hamwe n'ubumwe bw'abarundi hisunzwe amasezerano y'Arusha yerekeye guhagararira amahoro no kunywanisha abarundi yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 2028 myandagaro
ikibazo muri iki gihe mushyanahe Eric Nsengimana n'ikibazo cyo kumenya niba ubu ari cyo gihe nyacyo cyo guhindura ibyo bwiza shingiro
ego iki nico gihe nyacyo cyo guhindura ibwirizwa shingiro kubera ko murazi ko uko iminsi igenda ibiri kiragenda mu gihe kiza hazaba ari gihe nyazi naco gutegura amatora y'umwaka w'2020 umwanya wo kwazoba amatora yo gutora ibwirizwa shingiro uzoba ari umwanya ahubwo wo kwitegura gutora umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'izindi nzego zose zitorwa ziciye mu matora ubu rero abanyepolitike bariko baravuga ko atari cyo gihe nukugira ngo bigize ibihe inyuma kugira hazogera igihe tuja kwinjira mu gihe nyacyo cy'amatora baca bavuga ati ntibikunda ko amatora aba ibwirizwa shingiro ubunenge burimwo budakunze duce dusubira muri za njyane twahigiramwo z'umwaka w'2015 izo rero ego
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile Miliyoneza.
Miliyoneza Frederic.
Miliyoneza, izina ry'ikirundi ni nde Emile?
Ya habu mukiza.
Habu mukiza, murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Nduga ku ijambo, ikibazo cy'icyumviro.
Bo nagomba nangure kwa mcyumviro bijyanye n'ijya ngo yafashe yo guhinyanyura ibyiza shingiro ingingo n'ukuri nibyo umukuru w'igihugu arabirekuye hari ingingo yatangaje twarayumvise ibimurekurira mugabo n'ukuri ku neza y'igihugu nagira de mvuge yuko utari umwanya mwiza wo guhindura ibyiza shingiro kuko ibyiza shingiro umenga ryaratowe 2005 nyamba ntihenze arabaye referendum abamwe barahimiriza ababayoboka baratora oya abandi baratora yego ariko byahemutse wabahimirije gutoza yego aribo batsinze nukuri kugira amategeko agire ubukomezi adone demokarasi simatare no kutegeko riba ryatowe ryomara igihe kirekire ko ndakeke ntihenze gato ibyiza shingiro rya leta zunze ubumwe za ibyiza shingiro ryo bari maze imyaka irenga amajana abiri rero narangiza nibariza ubatumire mbega guhindura ibyiza shingiro tuzi neza ibiyigize yuko byavuye mu masezerano y'Arusha ata kintu cyahindutse mu masezerano y'Arusha burya nta bintu bishobora kunona ayo masezerano y'Arusha kuko tuzi neza iyo byiza shingiro izo ngingo zoba zahindutse ariko tuzi neza yuko zavuye mu masezerano y'Arusha tukaba tuzi neza n'ikintu amaze ngaha mu Burundi ntazaba ayo masezerano y'Arusha atose kara murakoze
murakoze haba umukiza Emile reka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana inyishu ngufi cyane rwose ku kibazo cya Emile haba umukiza
ego ikibazo cyo nacumvise nagomba ndamuhumurize ko ataya amasezerano y'Arusha azotose kara kubera ko navuze ko nino byirizwa ino nteguro y'ibyirizwa shingiro mu gihe yotogwa rizoba rishingiye kuri ayo masezerano y'Arusha nyene naryo riha agaciro cyane aya masezerano y'Arusha kandi umukuru w'igihugu yaravuze ku bijyanye n'ubwigenge ku bijyanye n'aya masezerano nyene y'Arusha hamwe no n'ayagenga umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ko ibyo bitazokoma komwa ni ukuvuga ko hazohindurwa amabwirizwa yarasanzwe amabwirizwa menshi nk'ayo mwagiye mwumva batahuriza ko umwe wese mu kuyasoma ukutanye kuriya kandi ugasanga avuga co kimwe ayandi nayo ugasanga ntagihuye n'ibihe Uburundi bugezemwo ama ku bijyanye n'igihe naho sinzi iyo bagenda bavuga ati igihe nyacyo cyo gutegura amatora cyo guhindura ibwirizwa shingiro n'iki hanyuma yavuze ati ibwirizwa rya Amerika rimaze imyaka ingana uko Amerika ni igihugu cigenga Uburundi nabwo kandi ni igihugu cigenga igihugu cyose gifise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro mu kibi cyose babona ko bikenewe rero uno munsi nkuko mwabonye ko igirwa shingiro rya riha ryateye ikibazo nico gituma abanyagihugu bose babicishije muri wa mugwe kuvugana kuri no kurekura wa mugwe ujejwe ku ibiganiro mu gihugu bose bagiye bashikiriza ko igirizwa y'u Burundi n'umutonenge twishyo hinduka
yego mushana eta sibumana makenga y'umushana haye mide abumukiza avuga ko abaza niba guhindura ibiza shingiro bidashaka kugira bidashaka kugira ingaruka ndabona telefone ya atasinta meze neza ariko reka tugaruke kuri wewe mushya ntahe Eric Sengimana amakenga ya imushya ntahe Emile na makenga barundi batari bafise bavuga ko muri iki gihe abantu benshi bari mu buhungiro muri iki gihe abantu benshi batayizabo atari cya gihe cyo guhindura ibyiza shingiro ivyo mubivuga kwiki mukanye gato cyane rwose
ego murakoze cyane muri kino gihe nyene muri ko muravuga ko abantu bahunze jewe kuva mvutse nta munsi numwe ntigeze mbona abarundi bari hari abarundi bari hanze hari abarundi bahungiye hanze ariko muri kino gihe turiko turavugana igihugu cy'u Burundi kiramahoro abahunguka babandanye bahunguka baza basanga ibintu byabo baza kubaka ni nacyo gituma leta y'u Burundi n'amashyirahamwe yose akora mu gihugu cy'u Burundi aguma tera kamo ubudasiba abarundi bahungiye hanze kubera imvo zitandukanye ko boza nabo nyene bakifatanya n'abandi kugira ngo bashobore kubaka igihugu cyabo rero iki gihe nabivuze ko jenshingiye ndavye umwanya amatora ategurwa nkaraba ingene inzego zija nkaraba umwanya baba bafise nico gihe cyo guhindura amategeko kugira ngo hazogere igihe amatora aba y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego zibukomoka ko atavye kuvuga ngo amabwirizwa ngo avuga uko n'uko n'uko canke ngo hagere ko yitoza umukuru w'igihugu atashira amategeko amukingira kubera hageze ko amatora aba
ego
mu kino gihe ni iki nyene ni twatwe nico duhagaze ko twebwe
mushya ntahe tasya sibomana ndabona umushya ntahe mide abo mukiza afite amakenga avuga ko akababaza niba guhindura ibiza shingiro bitashaka kugira ingaruka mbi ku masezerano y'abarundi mwebwe mwihweje ziganyigo zose twabonye ziri ku mpapuro 56 hari izindi ngingo ziteye amakenga zo mubona ko zohava zigira ingaruka mbi kuri ayo masezerano
murakoze cyane nibaza ko Eric wo muri Ajap ashobora kuba atarasoma neza ibyo bagomba kubihinduka kandi iyo yarabisomye agasha asigura ko iyo ntumbero n'ibizohinduka byubahiriza amasezerano y'Arusha yoba yasomye nabi mutigute ngiye ko nca nishura ikibazo cya Emile yuko ubu atari wo mwanya mwiza wo kurihindura nk'uko nabisiguye hari ingingo y'199 bibuza hari ibihumbi by'abarundi biri hanze na cyane cyane abanyapolitiki hari imbere n'abanyapolitiki bari mu gihugu batagishijwe inama eka n'ibindi isha kabiri rero ni ishura cy'ibyo cy'uko ibyo bariko baragomba kubihinduka kuri Emile bituma hahinyanyogwa cyangwa hari byo ibitukubahiza mu masezerano y'Arusha ni no kuri nko kurima ari cyo gituma mvuga nti Eric kumbere batabisomye neza ngiranje kuma yange bikeye ingira turaza kubigaruka ko urabona hariho ingingo ya 22 igengerekana yuko abarundi bangana imbere y'amategeko hanyuma bakabafise ububasha n'uburenganzira bungana mugabo uravye ngene bakagomba gukumira abashobora kwitoza ku giti cyabo canke bigenga ica bigaragara yuko haragahaze ica kabiri kijanye cyane cyane n'ibiringo ariho havuye niye n'aya magume turimo biranditse neza amasezerano y'Arusha ko atamukuru w'igihugu cy'u Burundi yorenza imyaka 10 nakuvuga bayigize mu biringo bibiri nakuvuga ko ari kiringo cy'imyaka 5 agasubira kwiyongeza ikiringo kimwe gusa kugira ku izi yo 10 mugabo ubu urumva bamaze guhonyanga amasezerano y'Arusha bavuye kuri 5 baja kuri 7 icyo ni cya mbere cya kabiri biravugwa neza yuko mu masezerano y'Arusha umukuru w'igihugu mu mabanga ye wafashwa n'izegera bibiri ubu bavuze ko azogira icyagera cya mbere n'umushikiranganje wa mbere igihambaye rero ngaha mwumenya nuko icyo cegera cya mbere ata mabanga bamuhaye muri iryo bwirizwa shingiro ryimirike ariko ahandi bahora bandika neza yuko mu ngingo y'ijana na mirongo ibiri na kabiri mu gace kayo ka kabiri yuko icegera cya mbere ari wajejwe ibibazo bya politiki n'iby'intwaro, icya kabiri naco kikaba kijejwe iby'ubutunzi n'imibano. Mugabo muri iyo nteguro y'ubu bavuga ko azaba icegera cya mbere, mugabo ntabanga na rimwe bamuhaye, bagaca bavuga ko ahubwo icegera umushikiranganji wa mbere azize wazobazwa ibikorwa byose bya leta, no kuvuga niwazoha raporo perezida icegera cya mbere azoba ari nk'igishusho kiri ngaho. Hanyuma cyane cyane ikindi gihambaye ntunge gatoya sindeba ibyerekeye ingene amatora amantuza amategeko atorwa mu nama nshinga amategeko na nkengero z'amategeko, nyine ikintu gihambaye cyane huko aha yarusha mu kuvuga ko itegeko ryotorwa ku bya bibiri bitatu by'abitaba inama nshinga amategeko cyangwa nkengero z'amategeko, kwari kugira bagumane ku muzirikanyi ya ntumbero bari bahaye intwaro ya demokarasi mu Burundi yuko yoba iyi nama n'ingingo mu gushika ku ngingo zo kubahiriza zo kubaka igihugu zubahiriza imigwi yose iri mu Burundi. Ubu rero bavuze bati tuvuye ku bya bibiri bitatu by'abitaba inama tugiye ku bice 50% by'abitaba inama uwongeye ko ijwi rimwe gusa icyo bita majorite absolue mu Gifaransa, no kuvuga ko umugambwe uzoba waronse amajwi 51% ushobora gutora amatora amategeko yose uwunda afise 49 cyangwa 48 atana kimwe abajijwe, mwumva iyo ntwaro ntizoba ari ya demokarasi kuko nizoba iri kwirafasha abarundi bose baba mu mirambo yatsinzwe cyangwa itatsinze. Aho ntituvuze bimwe by'amoko navyo nyine atawudeha kuko muri akorodi arusha barabishyizemo hariho ubuntu bubiri ntunge gato ibintu by'urwego
izo ngingo zibiri tuzigaruka ariko mukanya
unkunde ego bavuze ko gupfa mu nzego zijejwe umutekano aho no kuvuga iki naho gira ibyo ruzokora na bije ruzokoresha bitazoguyigira bicungegwa n'inama nshinga amateka na nkengo z'amateka.
Imbere y'uko duha ijambo
urwego ruzoba rwo rw'igihugu gute,
imbere y'uko duha ijambo ubundi bunwanyi
turaza kubigaruka ko
turabigaruka ko
turabigaruka ko ibyo byose ari biho nyanga amasezerano yiyarushe
turabigaruka ko. Ariko imbere y'uko duha ijambo na Kafani umunwanyi turindiriye reka tubanze duha ijambo Sengimana Eric Agrich avuze ko wishikirijwe utunenge turi mu iyo nteguro shasha. Eric
shikirije avuze ko icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atabanga na rimwe bamuhaye cyo kimwe n'umushikiranganji wa mbere atabanga na rimwe afise, ariko ingingo y'ijana na 22 igenga integuro y'ibwirizwa shingiro baravuga ko mu kurangura amabanga y'igihugu umukuru w'igihugu yunganirwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu, kandi bakavuga ko n'igihe umukuru w'igihugu atahari ariwe amusigarira mu mabanga icishijwe mu itegeko. Hanyuma kucegera cha kumushikiranganji wa mbere naho ingingo y'ijana na 29 iravuga ko umushikiranganji wa mbere ari warongoye leta ayo se amabanga bamuhaye, ni kuvuga hari umukuru w'igihugu hakaba icegera cya mbere hakaba n'umushikiranganji wa mbere, abo bose bategerezwa kutagira ibyo barongoye bisa kugira ngo ntihasubire kuba mu ryavuguruzanya ry'amategeko nk'uko biri muri rya tegeko rya
ego
anini nico no bivuga ko mu ncamake kuri ico
reka tubibutse ko muri ko murabandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turiko tuvuga cyane cyane ku nteguro eka iteko izo kwemezwa canke igakanwa n'abanyagihugu referendum mu kwezi kwa gatano mwaka uza. Turi kumwe na Alfani miriwe neza
miriwe cyane
miriwe izina irindi zina ninde Alfani
Cyiza
muri hehe
Marutani
ego me icyumviro ikibazo tuga ku ijambo
yani nashaka kumera nk'ushima ku ntego nshasha y'ibiri gashingiro bagomba kuhinde alo
tuga ku ijambo turakumva
ego tugerageje kuraba mu mwaka uhera w'2015 haradutse intari kubyerekeye ibiri gashingiro aho bamwe basoma ingingo imwe ugasanga bayisombamwo bayihaye intumbero zibiri biratera inkari cyane. Rero kumvise yuko bagiye bari inkanyire ryanditse kumwe irishimwe kumwe sadi chizere yuko abarundi tugiye kuronka amahoro kuko ari ibintu n'abanyagihugu benshi batereye ibyumviro hari abaye amanama abanyagihugu baraterera ibyumviro bati tuze tubona byogenda uko n'uko n'uko nicyo gituma tubikemeza cyane ikindi cya kabiri nashaka gushyikiriza iha mu Burundi hari amaze kubibonekeza abanyepolitike bashaka cyangwa atari ikirenga mu kuronka abanywanyi basanga kenshi amajambo niyo ari hejuru cyane ugasanga kenshi bamaba baronka amajambo kenshi ku iradiyo ugasanga gushika kure mugabo umunyagihugu atabanywanyi bafite niyo kenshi na kenshi rero usanga bashigikiye ibyo bintu yuko byo kumuko nyine kandi byarataye igihe urabona ibyashingwa by'iwacu bitora bije y'igihugu mu mpera z'umwaka ariko mu bindi bya East Africa usanga ari mu kurata no kumukunzi kandi tukinjira muri iyo miryango usanga twebwe turi inyuma uko bari hindura ubupfuba nyine bwango kugira tugende ku bihe
reka murakoze afane reka duhe ijambo umushyira ntahe tasisi umana agira icyavuze ku byo mushikirije
murakoze niba zabona bivuga ko byinshi cyane nagomba nkosore ibyo Eric avuze cyose sinigeze mvuga ko cegera cha umushikiranganje wa mbere ata amabanga bamuhaye ahubwo niba yafise yose icyo navuze kandi mfite ibyemezo usomye iyo nteguro nuko cegera cha mbere atabanga na rimwe bamushinze bakubwiye yuko uzosubirira umukuru w'igihugu niyabishaka atari hari mbe mu umusubirira wibaza ko ubufise ububasha ubuhe ubu ko bavuga neza bati cegera cha mbere mu ngingo y'ijana 22 igice cya agace kayo ka kabiri bavuga neza bati cegera cha mbere niwe arongoye ibintu byose akordona ibintu bya politike n'ibintu by'intwaro none ubu ko batabisubijemo uko naho n'ubu batakinene yahindura mugabo byava ku muntu ntubone ariko ubu byari byanditswe none ubu ko batazanditse bagaca bavuga ati ke umushikiranganje wa mbere niwe azokordona l'action gouvernementale niwe azora abazobazwa ibikorwa bya leta byose no kuvuga byari bya politiki byari by'ubutunzi byari by'imibano byari by'intwaro byari by'umutekano byose niwe abigejwe none uwo icyo cegera cya mbere azobaje guhembwa amahera y'iki kuko mubagikura kuko nta kaca azoba ariko arahemberwa icyo nicyo nagomba kuvuga kuri
Eric
ku bya Kalifani naho kuko bakafani naho nawe na Eric abivuze ngo barashwaniye ibiringo n'ubu bizoshwanirwa kuko ibyo bahinduye ubu hari naho n'umwaka uzabazohava basubira guhindura bivana n'uri ha icabashaka n'ahandi abaje gusoma byarumvikana icya kabiri icyo kikiringo urabona navuze ko baje guhindura imyaka yari yanditse mu masezerano ya Arusha kuko barabona batumurunda kuyije imyaka 10 arangoye igihugu abamaze niba yari umuntu ariko arakora abamaze kuruha ko yoruhuka kugira abandi bamukorere mu ngata kuko byaragaragaye yuko intwaro zishaje zishobora gukora nabi gusumba zigitangura icyo rero cyari icyumviro cyiza kugira ngo ibisikanya ku butegetsi ni bimwe mu bitsimbataza intwaro ya demokarasi kandi ni bimwe mu bituma abantu baba bagifite amarasha ashushe y'ugomba
gukorera
icyo nohereza ko barakunda kuvuga ngo hari byataye igihe nagira ndabasabe baze baradudurira ko atari icyo kintu bitwaza cy'igihe itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka turanze ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruka aho ritangurira no ngaho iwacu aho ritangurira nta kindi kintu buvuga ngo twakerewe turi nyuma y'abandi nta kindi bavuga ngo kito tagikuye muri iyo bwiza shingiro hariho ivyiza tudashobora gukorera abarundi
nagira
abaje baratomora n'ahandi ico cyane budgetaire si bintu EAC idushize ko inkota ugakana ngo mutari hinduye
cyakuramo mu masogonda 33 mushya nahe
imyaka ingahe ntacyo byica mu migenderanire dusangiye n'ibindi bihugu ari iryo tegeko ryonyine
hari ikibazo umushyira ntahe afani yabajije cyiza avuga ko abanyapolitiki batagira abanywanyi bashobora kuba aribo bashaka kuhurizamo nk'ingingo zifashwe na leta yaho muntu avuga ko mu kanya gato cyane
urakoze cyane hariho ururirimbo abantu bamwe kubera ibyo bumvana hariya bama bashize ku minwa ngo batinye amatora batagira abanywanyi mbega haya uwo bazane z'utinya matora no wanka ko habihiganwa canke no utinyihiganwa no ugomba ko habihiganwa canke atinyihiganwa utinyihiganwa nawe avyerekana gute avyerekana mu kugomba matora tisunza amategeko avyerekana mu gusambura imigambwe bo higanywe ku rubuga rwa politiki avyerekana mu gutinya nabitoza ku giti cyabo kwera bona bashora kumutwara amajwi abo niyo batinya matora niba tubire rero kuza barakwegera ko bavuga enda nibareka amatogo amateora tegugwe neza imigambwe yisanzure amategeko akurikizwa ntiyagira abarondera kwihagira urabe abo batinya matora ko
bashoboneka
abo badafisa abanywanye ko batazoboneka
Eric Simana umushyanahe afana sana wavuze ivyo mwashikirije ariko kanda waha kanya gato cyane gose n'umuntu tumwe mu gihe cyo muvuze ku ngingo zibiri yashikirije ngaha
ego murakoze cyane mukuri ku byo bagize gushikiriza numva keshi na keshi bitomoye na cyane cyane ko bivuga bizitase ko n'umunyepolitike kandi nemera kandi nzi kubera ko byinshi kandi yarabikurikiranira hagufi ariko ugiye kuraba kuri ibi ariko arashikiriza avuga ko icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atamabanga afise avuga ko ngo umushikiranganji ubwa mbere yavuze ko atamabanga afite hanyuma munsi ko yakosoye ko yavuze ko amabanga yose afite umushikiranganji wa mbere aho ni byiza cyane twebwe turiko turihweza aya mabwirizwa tukihweza n'ingene ariko aravuga urasanga abanyepolitike b'u Burundi usanga bayobeye kuko ubwa mbere nibo bantu ba mbere bavuga ngo ibwirizwa shingiro nirihinduke uyu munsi ageze ko abanyagihugu babyisabira bamaze kubona ingorane zabaye ngo ibwirizwa ntimukoreko none uno munsi nk'umunyagihugu yumva izo ndimi zibiri mu banyepolitike acavuga ngo umunyepolitike ukuri n'uheje n'umunyepolitike ndimo bigenga ariko nkurikiranira hafi ibibazo bya politike y'u Burundi rero nibaza ko
sozeramuka
ego nibaza ko abanyepolitike b'u Burundi boza baravugisha ukuri bagahagarara nyine by'ukuri nk'abanyepolitike bakareka kujuragiza abantu hanyuma ku bijyanye na bino by'ibiringo by'umukuru w'igihugu ngo imyaka 14 umuntu aba yamaze kuruha barabonye neri no bwirizwa yatomora rikavuga riti nta uzorenza ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu no kuvuga imyaka imwe batoye hanyuma uko iminsi igenda niko ibintu bigenda birahinduka ukuvuga ngo anabakuru b'ibihugu mu muri kano karere ndabona
icyo kibazo cy'ibiringo nibaza ko tukigaruka ko mushyanahe Eric Simana icyo kibazo turakigaruka ko ariko reka ijambo Jean Ndayizeye muri neza
mwaramutse
muri hehe
ndi muri Iowa
hano
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yego me murafite ikibazo murafite cyumviro
ego me chambere monda mukiriza batumire bose ko ari babiri
ndarakumva
hanyuma jewe nakurikiranye ikiganiro kuva gitanguye ariko twege nka twege turi mu mahanga canke turabarundi turatangazwa n'ukuntu ibintu biguma bijuragirika aba politike batashobora kwemera yuko bokubaka igihugu cy'u Burundi nkashaka rero kubaza ikibazo kuri nyakubaho umutumire Kasiano Sibomana none ko kare mu minsi heze hari haheze igihe bavuga ati amabwiriza ashingira akeneye guhindurwa mugabo umukuru w'igihugu akaba yemeye kuyahindura kandi n'ibyavuyemo bikaba bitomoye kandi bije bisanasana kubaka igihugu cy'u Burundi mugabo ku maradiyo niko ndumviriza induru zikaba zirenze ukwemera kuri ibyo none amaherezo yabo kugira bubaka igihugu nk'aba politike biyemeza ngo bakorera inyungu z'abanyagihugu inyungu z'abanyagihugu zizova he kandi nabo aribo bafata iya mbere kubagwanya kuko iyo bari kubaragwanya ibiriko biraza byubaka igihugu nabo baba batandukaniye no kugwanya ikita kifasha abanyagihugu hanyuma rero jewe ku ruhande rw'iwanje nkabanshigikira ku byo Eric ariko aravuga nabikurikiye byose uko bimeze ni ukuri kw'Imana nibemere ayo mabwiriza ashingira ahindukwe barabe yuko ari kizohinduka ko babonye ibyo bazoba bashize mu ngiro byase ko bikurikizwa ku mategeko bashizeho hanyuma bone yo kwitura kubatezwa amategeko yacyo.
Yego me murakoze Jean Ndayizeye. Reka
yego me akanyuma akanyuma nashaka kuvuga nipfuza yuko nimba bizoca mu ngiro bazobihindure igitabo kizoza ari gishasha ku magwiza shingiro kizohindurwe mu rurimi abarundi bose bahuriye ko ariko kirundi kuko natwese nico cadukujije kuko nta muntu azoza gusoma ibiri mu magwiza shingiro kiretse mu rundi n'ukuvuga ni muri mu rwikirundi tuzokumva kugira tubitahurira hamwe.
Urakoze Jean Ndayizeye. Reka dene jambo Thomas. Thomas muriwe neza?
We
muriwe neza?
Muri
he Thomas?
Ni Bujumbura.
Yego izina ni Kirundi.
Ndayishimiye.
Ndayishimiye duga ku ijambo kibazo cy'imbiro.
Yego ya anini nagomba sise none gura kujyanye n'ihindirwa cy'ibwirizwa shingiro. Bero nkavuga ko umenga ntihari bwagere cy'ibwirizwa shingiro rihinduka mu gihe mu gihugu hari imyane za politiki. Icyo mbona umenga hari hakwiye kuba itegurwa neza ry'imitima y'Abarundi bakabanza hakaboneka umutekano muri bo hagati yabo politiki ikakugwa neza atawukumiriwe hanyuma ibwirizwa shingiro ikazohindurwa ari uko bose bafite imitima iri hamwe ku buryo n'ibyo bategeka guhindura bategeka kubyumvikana ko ibijyanye nabyo no kwihutisha guhindura ibwirizwa shingiro utuhura ingingo bagomba guhindura ari zazi zituma ibiringo bidasubira kuvugwa mu gihugu ugacuhura demokarasi irikirahambwa burundu hejuru yuko umenga hagomba kugaruka intwaro ya cyama aho atwara umuntu umwe. Iyo navuga nti abatumire yaba ari bishoboka bagerageza bagahanura uko bashoboye kose kugira ibirwa shingiro ntibihinduke hatabanje kuboneka umutekano muri politiki mu gihugu. Murakoze
Jean Thomas Ndayishimiye. Mushyantahe Tasiza Sibomana. Reka dutangure kuri mwebwe kuri ibyo byimubiro bishikirijwe bitandukanye bishikirijwe n'abashyantahe babiri Jean Ndayizeye na Thomas Ndayishimiye. Duga ku ijambo akanya gato muno tumwe.
Murakoze iyo Jean Ndayizeye ariko aravuga ko abavuga ko atari bwagere cyangwa ko ataguhinganyira ibwiriza shingiro biza gusubiza inyuma amasezerano ya Arusha akavuga ko tuba turi ko turarwanya abanyagihugu namenye ko natwebwe turi abanyagihugu kandi abanyagihugu sabari mu mugambo uri ku butegetsi gusa naho nzi no muri bo nyine katanamye bose. Icyo ni cya mbere. Twebwe ahubwo tugomba yuko amasezerano ya Arusha yari yazanye ituze mu gihugu akagaruka n'umwizero akagabanya ibyo gushamirana abasoze turabiye ku moko no ku ntara iby'uko inzego z'umutekano zubaka ibyo barundi bose ibyo bintu tubikimbataze aho kubisubiza ubuti naho byakugejeje. Icyo nicyo turiko turarwanira noneho twaba turiko turwanira neza y'abarundi gute kandi natwe turi abarundi ntiyasubire kuvuga umuntu ngo ni uko ari ku butegetsi cyangwa umuntu mu mugambo uri ku butegetsi cyangwa awukunda ngo niba ari umurundi cyangwa akunda uburundi gusa yihibambe. Icya kabiri cyo Thomas aravuga ati ibyo guhindura ibwiriza shingiro babirabe neza ntihari bwagere icyuka cy'icyiza na jewe nari nabishimikiye ko mu gihe hari ingingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda ivuga ko mu gihe byose bize inyuma uwumvikana mu Barundi igasubiza inyuma intwaro ya demokarasi naho twaba turafata ibyo gusa igasubiza inyuma kunywanisha Abarundi ibyo hinduka ntibikabe. None mu gihe bibaye muri ibi bihe Abarundi bari hanze bateza guterera abandi batafise umutekano mu mutima batarekuriye kuvuga ngo bishangere murumva nuko bavuze ko bagabishije abazevuga gutora oya kandi muzi ko ibintu zeye itora rya referendum nkuko bivuga mu Gifaransa ari gutora ego canke oya none iyo demokarasi yumva ari iyihe mwumva hari bwagere koko ko Abarundi botora mu bwigenge
akanya
kubaka hagati atari kizahava kibazanira indaba mbi nicyo gituma dushigikiye ibyo Thomas avuze nkuko nari nabivuze ibyo byose byoza bisubiza inyuma intwaro ya demokarasi haba mu kubishikanya ku butegetsi haba mu kuhiganwa mu bwisanzure bw'imigambwe n'abatari mu migambwe mu gihe byoza bisubira inyuma bisubiza inyuma amasezerano ya Arusha twebwe tuvuga tuti
abantu batavugana rumwe na leta bazokwamaho kandi abatabona kumwe izo ukoresha ifora bazogumaho no muri Amerika na hehe hose hose bategerezwa kubaho nuko gihugu kibayeho kandi nibwo byiza bwacu na kandi izo ntibishobora gutuma hadashobora guhindurwa amategeko ashobora kubahiriza abantu benshi hanyuma ku bijyanye n'ibyo umutumire dusanzwe turi kumwe muri studio ariko arashikiriza aravuga ko yagumye ashimikira cyane kuri iyi ngingo ivuga ko igihe bishobora guhungabanya ubwigenge bishobora guhungabanya umutekano bishobora guhungabanya demokarasi kizira guhindura ibwirizwa shingiro none uno munsi ariko araraba kwatavuga mu intambwe tugeze ko arabye ingorane twaciyemo muri mu mwaka wa 2015 yari ngahe Bujumbura yazibonye nito shaka ko bisubira gushika mu mwaka wa 2020 ko abarundi bavuze bashikirije icyumviro akavuga bati dukeneye ko inzego zifite ububasha no kuvuga inama nshingamateka umukuru w'igihugu ko mudukure amwubwo bunenge mu ibwirizwa shingiro kugira tugire ibwirizwa ritugenga ritarimwo ritarimwo mwaka murinde gatoya ritarimwo utunenge none uyu munsi uko babisabye bashaka icyanyuma ikindi nacyo nagoma mubwire avuze ko bagabishije bazotora oya nibaza ko abeshe mukuru w'igihugu kubera ko jenari bugendana yagabishije abantu bazogwanya uyu mugambi w'amatora w'ibwirizwa shingiro ntiyagabishije umuntu azotora oya canke azotora ego yagabishije umuntu azogwanya uyu mugambi w'aya matora kwariwe agize akarongo gatukura rero muri ibyo nibaza ko borema umu nimba byukuri nkuko bavuga ko abanyepolitike bafite abanyagihugu niba bamubirize batore oya nimba naho abanyagihugu batoye ego sinumva uyu munsi ko bovuga ngo barinde guhamagara ngo bari yarusha kugira ngo baze bicare bashobore guhinyanyura ibyari mu ibwirizwa shingiro umugwi wari ujejwe guhinyanyura ibwirizwa shingiro warimwo abo muri societe civile warimwo abo mu migambwe mu abatavuga rumwe bose barimwo abacamanza
Bose bakanya kagiye bushya ntahe Eric Simana atubwiye nti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya America turi kumwe na Marie Charles ni nazwe muri neza mwatwumva egera telefone murafite ikibazo mu afite cyumviro muri hehe
trafike ihorera no yacu
yego
ibirwa shingiro bigomba guhindurwa ubwo turabarundi mu bwabo twembe nk'aho duhagaze tubona ko bikwiriye kubera ko irabye igihe uburundi burimo ntabwo cyari cyo guhindura ibirwa shingiro ahubwo cyari cyo kurondera amahoro n'umutekano kuko ugiye kuraba cyangwa kuwumviriza usanga atamuti n'umwe ugenda abava adakwiye ikindi rero ga ukuntu igihugu kitagira n'umutekano aho kuremera umuhari n'umutekano kugira ngo abantu bose batuze bakiragira ibintu byo gutera dushyigire bya kibiriro mu gihe dufite twumvise bavuga ko n'umukuru w'igihugu avuga ko uje kwitambika imbere mu kurwanya uwo mugambi agiye kabonera ni kuvuga byumvikane ko atamuntu ashobora kujya mu banyagihugu babwira ati nyamara ino gihugu ya kibiriro urabye ko byanditse ntibishobora kuvuga ngo ya ahubwo bose bakomeza gukoma amashyi bakemeza ko ibirwa nshingiro nibyemeza nibyo ujya kubigisha avuga ati ujya nk'uko twabibonye muri 2025 kuko tujya gihe abantu imiryango yaragiye mu banyagihugu abantu barigisha yego abandi barigisha oya hanyuma icyari kibereye kiratsinda mugabo uno munsi akaba atari ko biri ikindi nacho nashaka gushikiriza mikere na kidaka kutibaza ariko kwaganya leta ndega byukuri aba bantu bita kwaganya leta bafite muri tena rede ikaba hari kintu n'indi mihanya bariho cyane bariho kuko twebwe nk'abarundi twasindikaje n'ingorane zabaye muri 2025 turafite ubwoba cyane yuko bamwe bantu boba ari abantu bakirinda nk'uko tubibona kuko urabye n'abantu b'umunyamisa nta gikorwa na kimwe ariko gituma na nkuru nziza zana babwira ati abo bantu ntabariho n'abantu batubise kudukurabananira none bagiye kunyegeza hariya bakajagaza kugira ngo barafite imigi y'abarwanyi cyangwa n'abarwanya leta ariko n'abantu barengera ikigongo cy'ikizinga nashaka rero mbazitse ati hano mbega by'ukuri nibye ndwanya leta cyane n'umunywa gusa nimba atamunywa gusa ni igiti mutegura kugira ngo mukure akaga Burundi ko ujye umunywa imyaka ibiri iraheze inarenga muri kumuvuga ariko nta kintu na kimwe iraboneka ahubwo n'ibyunyuka ibintu byunyuka nibyo ziba gushika byari n'igiti mutegurije gukora kugira ngo Uburundi n'Abarundi mushobore kuronka amahoro
murakoze Marie-Charles nini nahazwile kade ni jambo kandi mbele ko awashia nahi wagili chawa wuze kufuja mwushikiri Gilbert duhe jambo Gilbert ilangunda mwili weneza Gilbert matumba egira telefonu vuge matumba ikiwa zoi chimwe mkani gatu
ego jenda mumba chane
mwili hehe
jewe ndi Bujumbura mu Burundi
duga kwijambo mukanya gato ikibazo ikimvuye
ndakora mu kije mu yesha makuru
mwiriwe neza
ego hama nako ndumviza umuntu anyaraje ushikiza ikibazo ciwe alo
duga kwijambo turakumva
ego nagira ndakubwiza ukuri ingwane mu Burundi dufise no kutavuga no kuri ariko uri kuvuga ngo mu Burundi nta mahora hari jewe uno munsi ndashaka kuva mu kanyosha nkaca kumutakura nkagenda aho igisagara cyose cya Bujumbura nkazunguruka atangwane n'imwe wanagoma naho nojyamo mu kanevu y'ibarabara atamuntu n'umwe ndi urwara taki no musaba undi mwari dufite n'ubutavuga ukuri halo
turakumva duga ku ijambo
yego nagambye wewe umunwanyi wacu n'ukuri umugando uta wo gutora yego canke oya abarundi ubwo ko dufise abanwanyi benshi tubona ko badashigikiye ibyizwa shingiro uno munsi byagiye ahabona yuko rigiye guhindurwa ahubwo nibaze bigishe abene igihugu babwiye ati twege ntutore yego cyane mutore cyane nimutore oya kugira ngo ejo canke ijya ejo ibyumviro by'iwacu bitere imbere kubera ko azi igituma tuvuze ngo barafite ibyo batinya cyangwa barafite igituma batotora yego ahubwo bo kwigisha abene igihugu ahabwiye ati nimutore oya kubera ko babona ingaruka mbi hama ikindi kintu nagiye nagira mvuge halo
duga ku ijambo turakumva uri kurate utumwanya duga ku ijambo nturi turakumva
yego ati rege gituma ikintu cyende ko ndabona aba bantu benshi no kuri tujye kubona kuva mu mwaka w'ibihumbi kuva muri Disney First and Independence y'Uburundi iboneka bagiye baratinya amatora ubona ko hajya haba intwaro mu Burundi ibyo tuvayo ko za kudeta none umunsi wabona yuko umenga ubashikira ubutegetsi bakoze ibintu byo utemabaza ubutegetsi ariko turajya tuyibutsa yuko abene igihugu uno munsi abene igihugu dufite uno munsi sibo bahijya ejo haheze uno munsi abene igihugu bahari barabona ibiriko biraba ubutegetsi buhari uno munsi buriko bwigisha abanyagihugu kugira ngo baze batore ego ahubwo nabo nibatahuke rero bave hanze baze bigishe yuko umwene igihugu yotora oye haba nibatorawe ibwirizwa shingiro ryahora rihagume nibatoraye ego kugira ngo dushyiraho intahe ishize ni uko umwene gihugu wenyine ari wazotora ego canke oya hama ikizotse ni kindi kigashyiraho intahe ishize naho ndi kuvuga ngo reka duhama ngo tubonume ngo nta
mbere
bije se kubera gute
kandi ndabona kanya kagiye mushena Gilbert akanya karagiye reka tuhaye ijambo abashinga ntahe babitwa tumiye bagiye cyo bavuze kubyo mushikirije reka mushena ntahe tasiyansi bomana kuvyumvira bibiri kandi n'ubundi bitandukanye vya Gilbert Yankunda na Marie Charles Ninazwe duga ku ijambo mu kanya gato cyane gose ndabona kanya kagiye
nagira mayor kuri Eric Mutabatsubira yavuze ngo abagwanya leta bazokwamaho no muri leta z'inahandi bari ngo kare n'ikizobuza ko hahindurwa amategeko yubahiriza benshi nagira ngo ngire ku itegeko ryiza ryubahiriza bose niko n'amategeko y'u Burundi ndamuze bakunga bivuga utabikoze gutya bari kwakorera nabi gihugu ishaka kabiri ati mbe none ko batahuni nambwe tugeze ko bagomba kwivyabaye mu 2015 bigaruka yibambe atadusomerera n'ikigomba kubuza tugomba kubuza asinda kuba akoresheje igikenya aho akoresha amateka n'amategeko y'igihugu izo masezerano niyo yarusha bakarekurira imiryango yose kitabihiganwa agahiganwa ukuri pani hanyuma uwatsinze atsinze mu masezerano y'igihugu agatwara agatwarira abarundi bose ibyo nibyo dushaka batwumve batwumvirije na Marie Chantal Marie Charles Ninahe
egome
avuze ati abo barwanya leta bahurikiye muri sinarede bariho cyane bariho njyewe bwa mbere aho simvuga iya sinarede nta nama yabo nimwe ndigenjamo urumva byo bazira abasinarede cya kabiri kuvuga ko twebwe tuvugisha umunwa umunyapolitike si ategereza kuvugisha umunwa akazikurikiza amategeko akavuga amategeko akavuga ibidatuma igihugu kija mu mbururu nk'uko bivuga icyo gituma rero niyo bagomba ko dukoresha umuheto aharonderera ahandi kumwishyura kwa runagwa bakoresha ingufu bariho cyangwa batariho tujya bikurikirana nk'uko nabo bikurikirana mugabo amenye ko twebwe intumbero yacu ni ukurwanisha ibyiyumviro kurwanisha amategeko kurwanisha inzira yo kumvikana kugira ngo abarundi ntibame mu ndyane z'imisi yose irankunda ngo mu Burundi nta mahoro ariho avuga ati amahoro ariho n'ibisanzwe mwese arashobora kubivuga ukwiwe mugabo ibyo dufatira ko birashobora kwemeza ko ayo mahoro avugwa ashobora kuba atari rya nawe aravuga ati aho wayoja hose no kurara muri kanivu ngira ngo arumvirize amaradiyo kuko si twe turi ibimenyesha makuru abumva birirwa barapfa batogwa ibizimba nibaza kwibyo atariko byane twari tumazemo iminsi aveke aya masezerano yarusha aragarutse ati kuva itandatu na kabiri abantu batinya amatora bama baja ku butegetsi kubera kudeta nagira ngo ngwire ko iyo mvugo noze yanamukana ugashika inkonda nayo yavuga ibyiyumviro bareke kuvuga abatinya amatora nababwiye ndabisubiyemo abatinya amatora n'abagomba kuyajamo bonyine atabo bahiganwa n'abagomba kugenda hatubahirijwe amateka n'amategeko y'igihugu ngo hubahirizwe ibisabwa kugira amatora agende neza haba ngaha no mpuzamakungu n'abagomba ko n'ubugomba kuyitoza ku giti cyiwe atabigirira
yego ndabona kandi kagiye mu cyana he tasiyansi y'umana reka duhe n'ijambo yego reka duhe n'ijambo Eric Nsengimana nawe nyine agicavuze kubyashikirijwe na Gilbert Irankunda na Marie Charles Ninahazwe mukanya gatoya cyane rwose ndabona ariho baturindiriye
ego murakoze cyane nkuko baje kubishikiriza amahoro n'umutekano ati abari ati ntitwumve gituma baguma bavuga ko amahoro n'umutekano bitahari abo sindabate bako cyane kubera ko ibyo bashikirije birumvikana ariko cyane cyane ndagaruka kuri ibyo mu dusanga turi kumwe mu tumire uno munsi asanzwe ariko arashikiriza ati ibyo dufatiraho byatwerekane ko amahoro n'umutekano biri mu gihugu ati birashobora kuba biboneka jewe nari nyotewe kumva tasisomana ariko aravuga ati twege ataho twifuza kugira igihugu cyogorore na hapana kuguma bavuga ngo nahana yaba umutekano wuzuye bavuga uko ejo amabwirizwa anyuranye barayadefanda ejo ameze neza bikagenda uko none babe bantu bamufatwa tubafatire hehe tuvuge tuti twegeranya igihugu uno munsi turiko turabumva nk'abanyepolitike dukora iki uyu munsi murantoze yonyine muri aya mategeko agenga ibyirirwa shingiro ubwa mbere bahora bavuga ati iri tegeko rimeze uku uno munsi bavuga iby'ibiringo ati bagomba ati umunyagihugu atwaye imyaka 14 azoba yarushe mugabo nta nimba ariryo ryonyine riteye ingorane naryo bazosaba rihinduke ko atari tavuguruzanya n'irindi ariko uno munsi ko amategeko yarateye impari cyane abantu bose n'amafungo bayakuyemo
musozere mukanye gatonya
tugashira ingufu hamwe twese kugira ngo Burundi bube Burundi bw'abarundi hanyuma kuvuga ko amategeko yubahiriza bose ni byiza amategeko ategerezwa kubahiriza bose na bundi iyamaze gushikwa mu ngiro agengwa n'abarundi bose kandi n'abatoye bagatorera bose aho ndamushigikiye nibaze rero dushigikire tronke ibwirizwa rimeze neza uno munsi n'integuro ibi byanditse ngaha sintabanduka ni integuro ashobora kuvuga ati twege
twabona
ko mugabo bareke kuvuga ko amabwiri atari icyo gihe ibwirizwa shingiro ntirijeho ema none tubagire gute
abanyagihugu amasegonda mirongo itatu ku byashinzwe na Marie Charles Ninahazo. Ndabona kana kagiye nibaza ko ikibazo cha ivyashikijwe na Marie Charles Nazwe na Jibere mutabishitse ko ariko reka duhe ijambo abandi turi kumwe na Jimmy mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe
yana ku muri bani mu gisaba cya Bujumbura
izina ya Gikirundi ninde
Mungu Alex
yego duka ku ijambo mukanye gatoyi cyane rwose
icyo nashaka kubwira aba bacumire yakoje bidwa shinge boleka bakari ubare boleka kuri hindura kuko ni umushinge w'igihugu kuko ni bari hindura bazemwa dusinya cyo genye ukabe kugwa bane igihugu naka aho dufite duhangaye naho boli hindura azaba hindura kwa bwo kugwa duha amahoro cyo nyene gusa niko nashaka kubashikiza cyo nyene
murakoze je mire kazi ni jambo kandi Salomon mwiriwe neza
yewe
izina gikirundi ninde
Ndayiragije
muri hehe
turi mu Kayanga
duga ku ijambo kibazo cy'imvira mu Kanya gato
nzenyamvuge mbona ata mpamvu yo kwiriza barahindura ibyo bwiriza shingiro kuko tumaze kubona nk'iki barihindura hamahabaye ingorane kubona nko muri Togo ibibazo biriyo niyerekana ikigabage nasa mpamvu yo guhindura kuko ntacyari gikenewe ko n'umwuka si mwiza ku buryo hokorwa referandi umuvye n'ibyo mbona ko byanjye
murakoze Salomon mushiye nahe Tatiana Siomana mu gusozera mwishimira ibyo bibazo bibiri bya Jimmy na Salomon basa n'abavuga ko atari gihe cyo guhindura ibwiriza shingiro eka Jimmy we akaba avuga ko ibyo bakora byose abanyapolitike bakwiye guha amahoro abanyagihugu duga ku ijambo mu Kanya gato munutumwe
murakoze ntibaze barihinda abanyapolitiki n'abanyagihugu nibyo hari abashobora kuba bakorera inyungu zabo kandi biragaragara mugabo nabo nyine n'abanyagihugu bakoze nabi bagatora amategeko mabi aratinda akagaruka ko no kubaha icyo gituma umunyapolitiki mwiza ni ugukorera igihugu neza kugira ngo inyungu ziwe zihatoreye koyoko icyo numvareka ko ni uko abavuga ko duhepe abahindura mukabwo mugihe ya gikocha duhora kandi turi bamahinda icera kirera ikirabura kirirabura nta kuvugira umuvumbi wewe ngo kubera bivuzwe nanaka cyangwa nanaka ngo duce tubyita ko byera kandi byirabura naye handi tegeko ryiza ryayagwane riryemego na bose kandi byubahiriza bose mugabwo mugihe bigizwe n'umuntu umwe mukirundi baravuga bati ngoma yagukanzira hororo bahunga bizeze mu 2015 neza ko twuzanye mu magusumba wari kumbura naho cyakoze ku bantu batari bake
ndabona nakanye kagiye
ko byogaruka icyanyuma aba babiri bavuze bati ntibari hindure ntacyo bizanira igihugu naje bishyigikiye muri ibi bihe urazi nyine bimeze urabona ubu twagomba baba abafite amajwi make baba rafise benshi baba ubwoko buke cyane bwinshi baje inama kugira ngo
bafashe
itegeko ritowe riba ritegeko koko rirari inyungu
ndabona kanya kagiye rekabiri ijambo ego mereka ikatina na kanya Eric Segimana mushahara hitatia ndabona kanya kagiye Eric Segimana namwe mugice muvuze ku byashikijwe na Jimmy na Salomon ndayiragije mu kanya gatoyi cyane rwose mu bisaba segonda 40
ego murakoze cyane rwose icyo jewe nababwira ni uko bavuga bati ibyirizwa shingiro ati ntibyari guhindurwa twe ku rwanda rwacu muri yaje afaduhagaze ni hamwe nuko ibyabaye bitosubira kugira ntibisubire naho nuko amategeko yaranyuranye yavuguruzanya yovaho kugira ngo ejo ntiyagire ubusura kubyitwaza kugira ingorane zisubire kuba rero icyo nobabwira nuko ahubwo bo kwigisha n'abandi bagasidukana niyo nka bakumva ko ari ico gihe cuko tugira ibyirizwa shingiro bitari mu tunenge aja
ubukire so bashimiye cyane mwese mwakurikiranye ikiganiro mugire amahoro mugoroba
Radio Ijwi rya Amerika.